mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese namwe bagenzi muduteza amatwi mu kiganiro muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri nondwi ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tuganira ku buzima, amagara n'ibikorwa by'iterambere by'abakenyezi n'abigeme muri rusange. Muri nondwi tugiye kuganira n'abajejwe ishirahamwe YBSP ryerekeye gufasha ugwaruka mu Burundi cyane cyane bantaho nikora.
YBSP ni runani ruhurikiye mu gwaruka wiyemeje gufasha abana bo mu ibarabara.
Muri iyo ntumbero YBSP irasuye gutera kamo gufasha Uburundi bw'ejo gusohoka mu ibarabara kugira bagire icyo bimariye ejo.
Jewe nawe turazi kamaro kuja ku ishuri n'inyungu bizanira igihugu.
Wowe ufite umutima wo gufasha watawe n'akamaro k'ishuri, tuje hamwe turonde ibikoresho by'abana.
Dushigikiranye rero guterera aho umwe wese ageza, kuko umwana wo mu ibarabara n'umwana nk'abandi.
Umwoza ni nguvu.
Kakaeri wa urungurira, kagafana wa uruma, uno munsi ne kugahindura mu uniform cyane kai. Sorori kai, sorori uniform. Hari kibasi.
Nanzi na fashion.
First to the shoes.
Sorori kai.
Sorori uniform.
Masunga.
Ishuri ni kumara kuri twese.
Small step, big changes.
Urukundo rumwe.
Imana reya habana rifise umwana twa Sabrina yahora ajya mu ibarabara, ariko ntibyari bineze ko umwana wanje ajya mu ibarabara. Ndashima Imana yankuriye umwana mu ibarabara, nkabashimiye n'ishyirahamwe ryamufashije cyane akaronka amakaye. Imana ibahezagire, tukaba duteye akamo kugira ngo abantu badufashe kugira ngo abana bacu baronke agakaye, ama isakoshi na uniforme. Murakoze Imana ibahezagire.
Ndabaramukije mwese, nitwa Tisenk Fanuela, ndo mumambre wa YBSP. Iyi akabari Sorori Kaye kasiyemo edition. Mbanjije gushimira abantu mwese madufashije mu imyaka itatu iheze, hama nkabanongeye ndabahamagara n'abandi mwese muze dufashe aba bana basubire ku ishuri. Iyo cupa wonyoye canke iyo sahani wosoroye, muze dusororere amakaye aba bana ibikoresho vyabo basubire ku ishuri. Fasha nawe warafashije.
Ifuze chakoshi
uniforme
amakaye
ikaramu
crayon latte gomme
ibirato.
Muri icyo gikorwa rero bakaba bafisemo umugambi bise Sunday meal. Sunday meal ni umugambi wo kugaburira gufungurira abana bariko barafasha muri iryo shirahamwe kugira ngo baje hamwe rimwe mu ndwi ngo babafungurire, babaganirize, bongere babahe n'inyigisho muri rusange zobafasha mu ndwi hagati. tugiye gutangura kuganira n'umuyobozi w'iri shirahamwe mushingantahe Arthur Mugisha atubwire muri make ibyerekeye ishirahamwe ryabo. Mu kindi gice turaganira n'ubujejwe ibikorwa by'uwo munsi bise Sunday Meal, hanyuma twongere tuganire n'umwigeme yitwa Elsa Josepha yabaye umwe mu bagiraneza bashikirije uburyo bwakoreshejwe mu kugira ngo Sunday Meal yindwe iheze ishobore gukogwa. Mushingantahe Arthur Mugisha, ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Nakoze umakakajyo ndamukije ne gose namwe.
Ego batazi YBSP nubwo mumaze igihe kitari gito mukora mufasha abana bantu nikora abana bo mwibarabara mu gihugu cy'u Burundi, YBSP ni ishyirahamwe riteye gute muri make?
YBSP ni ishyirahamwe ry'ugwaruka washe kujya hamwe kugira ngo gufasha no guteza imbere abafasoni batishoboye ruhere cyane cyane muri edikaso y'abana, abana mu mibarabara, abana bantu nikora bose hamwe uko baba bameze. Ego twashobora kujya hamwe tukagenda twasa nabo basari twabegeranya twafungurira tora nabo shaka dimashi mu bya misi yose n'abafana kera bari bamwe barara uburyo dusobanuye 120 twatura nabo shaka dimashi. Ego tukahura nabo tukasangira tukayaga tukaba tukuno byagenze mu nzu hagati ubu ntacyo bana mu barara nuko benshi babyibana tukigabura bana mu barara kera baramwe barara mbwa uburyo twageze amashuri kumba twabonye ko tushobora gufasha abana bose tushobora tukakeka dufate nombo nk'iheya y'abana dushobora gufasha wayibese ngaruka bwinshi n'ugaruka bwinshi cyane gu tuyikiye mu makartiye makomine nka yose nayo Bujumbura tumugambe ko tugaruka ngo promo turacyari Bujumbura rero mbaye byaroshe cyane kikugana abo bana rero tukakugira ngo twashite mu ishuri tugira kampanye misose mu kwezi k'umunani tutangura mu kwezi kwa gatanu gusha mu k'umunani gusha mu k'icyenda gusha tuhamakaye n'amashakoshi nama uniform awana servant kubera ibyeke bishuri byose na sasasa ibaraba nandi byo muhira byeke gufungura na babyeyi babiraba rero ubwa mbere twaje dutanga ko hari ikibazo dutanga hari ikibazo cyo gufungura nibyo mushi twabikora tukabari amashuri tukama uniform rero mu nyuma shatu bati kugira rero twaje mu shuri muhira hari ikibazo cyo gufungura no twatuzana mu gambi kwise women empowerment wo gufasha mu bajya babyeyi babo gufasha nyabukolabora basi kibazo basi ikintu cyo kubafasha tukabaye imitaye mikiri mito bakadandaza bakubwira ko gufasha ujya mwana yavuye mu barabara yatashe muhira kubera twe twasa ngo kwanza kubakora mu barabara umva refu ko umuhira nonye bigenda neza rero umva twe turakorana n'umuryango turakorana n'abana umuryango wose ukorana umugambi twese tutose n'abana ku ishuri na women empowerment n'abajya babyeyi babo kubwira ibintu kuko bigeze neza byose umva ni ikintu cy'amaze gukora amatora shaka dimanshi namuzenye n'abana ariko mucamake ni ibyo
ni ukuvuga murabafasha kwiga mukabafasha ababyeyi babo mukongera mukabafasha no kubafungurira kugira ngo mubandanye mubakurikirana. Murafasha cyane abakenyezi kuko mwasanze ko bafise uruhara runini mu muryango, murabafasha kurera abana babo. Icyo gikorwa kimaze imyaka itari mike hafi 10 kimeze gite? Intambanye mwagiye murabona muri iyi myaka muriko murakora zari nk'izi?
Basanze hari ikibazo cy'uko batamenya batamenye ko baramaze iminsi batabona n'abana babo bakabona gake mu kwezi ko mwaragiye mu barabara kenshi ngahanye ubunye abana benshi mu barabara bavuye ruguru kera abana bavuye ruguru abari mu barabara kenshi bavuye ruguru za jama ruguru ngaho ubu benshi bavuye muri amakartiye ari hasi rero mba umubyeyi ashaka kumara mu kwezi atabona umwana mugare twafashije kubegeranya tubashamwe n'umuryango inamba nizogwa ko zibuze ni nyinshi cyane bose icyambere ni kukurikirana abo bantu kuko birasaba ko umuntu aba hafi cyane ko tugira amadefense menshi turabikora tukagira amakotiza twa abantu benshi baza ko dufite uburyo mbwabo tukagira umumpamvu wese agerageza kukotiza kugira kibogane neza rero twajya mu miryango inama twagize twose z'ababyeyi hari ukuntu batashaka kwitabura neza batashaka kwikora neza aho usanga bafite ingeso mbi batize nubwo byasaba ko tugira ikintu kwanza twise za disipline mu mubyeyi kumwigisha kumushyira ku murongo bwa iyo disipline ashyize ku mwana. Indi ntambanye twagize umwana ari ku ishuri twari tubaza yuko byoroshye kubera twatuzi ko biga kubuntu urako biga kubuntu ego leta yasho gufasha abana bisho yatiga kubakiga kubuntu kandi byarafashije kandi gose nisha majyacu abantu benshi abana benshi biga muri leta urumva abantu bitugura cyane kuriha manzo ngo hari bizatanga kuriha intebe kuriha amakotire kuriha ikigo cyangwa bitwara amahera menshi cyane gose urumva abana ijana mirongo ibiri banjara mirongo ibiri bari ko charge ya association itagira amafaranga muri stab ari mu ndina cotisation ikiba cyoroshe tura depense amata ari make ku kwezi mugaya imana nayo iko zenyene harantu bitanga akayatanga sino ni kibazo kikomeye cyane cy'uburyo bw'abantu bwo kwishuri n'amafredo suivi kugira ngo nakurikirane abashyire hamwe umwe tufashe tubona ko akeneye kwanza n'umugambi twifuza kujya muri kabyoza yuko twashyira hamwe tukagikaya nka santre boza baraza avuye ku ishuri bagashyikira ko umwana avuye ku ishuri akuntu agiye muhira aca asanga itameze neza ugasanga abaje gusomera abana nabo tubibabuza cyane rwose shaka guma shitora nabo twabwiye ati twize ko atamuntu umwe muri ziri bakabitwemera kandi kera turababona mbwabo ntibashyiza imbaye zirakumva mbwabo nyuma tubabwira ibintu tuzi ko bigoye urumva mbwabo unyeza afite umugambi umwe kadoza mwari dozagije uburyo tukakira iyo centre yabo aho bazahurira abana bakaza bakinira bagasamara bagasoma ibitabo bakaryoherwa dema tukabafasha mu nzira nziza ibafasha abana gutera imbere ibyo nibyo biba twagiye turahura nyamukuru hama nyuma ya dozagiye kwa mungu gura nabo uburyo bwo gufungura hari abantu bitanga nk'uko kwa efuse abikoze na hirya no hino barikora urumva rero ntibigoye cyane rwose mbwabo tuvuga ati ukazu ubonetse ikintu kibandanya cyamaho kubera n'abantu bipopoza urumva ibyo bashobora guhagarika ni nk'amakontribution by'umuntu ko navuga mbwa twifuza yuko uba nk'ikintu kibandanya turose nka kubagana n'amaorganizasiyo cyangwa amasosiyete abikunda tuvuga ati twe turafashe nk'umakaho wose tutabikora urumva byaba byiza mbwa icyo sinamba nyamukuru kubera turakironka mbwa twifuza yuko tubamiye tukaba stafu kuko twarimo twiyumvira ati ejo bizogenda gute ejo bizogenda gute urumva nicyo ari ikibazo kino kibazo nyamukuru ni kubakurikirana cyane rwose kenshi ego
kubakurikirana nibyo birakenewe kugira ngo ntibasubire mu mayira mwabakuyemo none nk'icyo kigo muvuze icyo bagikenewe kugira ngo kibandanye kibakurikirana kibandanye kibaguma hafi icyo kigo none aba bana baba mu micungararo y'igisagara cya Bujumbura baba hafi na hafi ku buryo ko byokoroha ko ikigo kimwe kigikwira abo bana mwashoboye kwegeranya
ego twese abana bashika vende bari mu Gweza abandi bose bari muri noho uterere icyarama abandi vende bari mu Kusaga hariya mu Gikoto hamwe no mu Gweza bara muri Rari abona ubu nyine twavuga yuko byogora kukuza muri akadira muri icyo kigo mugabo nayo handi twadepasika abantu venti vende n'ibintu bigoye cyane rwose abandi rero kandi abonye bara mu Gikoso no mu Gweza bo biramurika neza kuko baratera imbere cyane rwose kuko nta ngeso nubwa mbi ziriyo nta ntaho batekanye twasubije muhira ababyeyi babo kuko turabona ama evolusiyo zabo turabona ko n'ababyeyi babo bigenza neza mugabo za buterere hariya nye za carama hariya kure kabisa urabona yuko bakenewe cyane cyane sivi cyane ni nabo batugora cyane mugabo twe tukagerageza twashyira hamwe naho nyine kubera mu buterere muri azi ko mpanditse ndazi ko hariyo abantu benshi baba bakeneye bakeneye ubufasha bwinshi urumva rero ufashe umwe uwundi nawe wumva uwundi nawe bitari guhorana cyane rwose iyo bagumye muri ayo nshingano imwe urumva rero byo tworohera cyane rwose kubera abana boza nta kibazo umuntu yabikora
washyiramo ibyoroshye yego mwavuze ko iki gikorwa kandi birumvikana ko gisaba ibikorwa byinshi gisaba kwitanga cyane mwavuze kandi ko ishyirahamwe ryanyu rigizwe n'urwaruka muri bangahe mushobora kuja hamwe mugashobora gukomeza iki gikorwa nyuma y'imyaka yose
ubunye nombre tugeze kwa mwambo tugeze kuri
beta 10 bose bakorera ku buntu
bose
muvuze bose mukorana nabo nabakora ku buntu canke murabahemba mukorana mute
oya bose ni ku buntu kete sasa ntamana umwe gusa abari kuri biho wenyene niwe kuvuga yuko tuhamotivasi sivyo hutumu yema kuko utuye kuvuga hutumu yema utangaru wujio utangana nizo akora kwa ri tanga chani kuhusu sino sabeke zakuwa masuala tu tasma ego na communication ego kuti yumba kumuyemba guwa mga wa tukasha virondea mga tufuza kwa na wenyele mpema na yowa akahenga huko huko vipuwa nye osanzi zika jite hao mesino awandi wose nulajone vitanga kia muna kuna kumwanya wa ya tanga sabukati isome ndusi vipuwa ili nini nwanda sumanyi kacha hii proposa te jendi free ego na ya andi kumwewe nyeme anewe tukifuza yuko na shima yuko ego na wandi sina kuzi na watatu joo chapteru wachani gose waka watatu wa kia mwana mga humba yu nujo ujewe ya goye ni choko ishu ujutu da chisena tukete
Infasha nyono ne mukoresha hanini zivahe kugira ngo mushobore gukore bikorwa vya misi yose canke ico gikorwa co kwa Mungu Infasha nyono zivahe hanini
Icambere cyo kwa Mungu narayivuze yuko ari abantu bapakiye abagenzi inshuti abanyi ego na lang kwebdi hariti fasha na wanye lewe na rimne yomba nungu ni kutu mbavi nutoka mbo mbema hotina wa shumba wala kuni vijenda wala zambara ituwa hara kwa tijenda kwa gamu kutu mungu mtu kwa kaya isa ya kati jenu toga manga haanyi nita kanga mbema na kiyo wadu ama ya uundi uje bugi misi yose chandu sena wani chenda chigo dufisa kwa yeno kukazi kwa ye awana biara antikuwa sura mnijango mbogo tuwa tukua ubisho kuwa pangirenzu wafungula di asosiasyo wiki asosiasyo asosiasyo mwge wawo nukono upuza mchamaki njua kene jose mwogo wafumu kodzi ayengana asosiasyo wafumu ankadrere jose jose mpani asosiasyo UIBSP ilikora mba leo awa nukose jose indi jose apa ya sande mili ibo makotizasyo iya wa jene wali masosiasyo bari higya no hino isi yose Murundi ukwezi kwezi tuwa makotizasyo wakati tafise depansi nifoko tuturiha hivi nifoko tuturiha luwae nifoko tuturiha dihoi nifoko tuturiha madeplasma nifoko tuturiha wana kushuri nifoko tukenda tuturiha madeplasma mbagi kuwari hira yonji yosu mtahuda mkisho haya shima mbuka wanya kwa kutiz
None migambi mufitiye abakenyezi abo bavyeyi babo bana muri kazoza ko murafise igisata mwishira hamwe ryanyu kijejwe cyane cyane kwitaho abavyeyi women empowerment murafise umugambi mu bafitiye muri kazoza mwifuza kurangura no gukorana nabo
Wakora mimi sana nigo sere chote sifa mika dodo ni chote kwa tangu yeye kwa ni tangu toka chumba ndani kwa kisha kuli sana afet kuna imeze tro bari harama formasyo wa gazi kwa entrepreneuri gazi kwa education wakia busmano kwa mika wakiga kuwa na nawa nu ego wakika mbagi ma kompetensi la vitu hanti kwa ndoa formate kwa kisha kuli amara makia wakiga tani familia kuvira maji wa wachenye wa kunda kurondo kachane wa toka tiktu higi shibazi kundu wa shoku kuja kubiara wa shwe kurira na wa kubiara kutoka umba kupira na masusara rengi kwa umba fasha wano umba fasha wano umba fasha wano umba nisi wazi nisi wakene kuwa jiga wa mbenya umba reti kifuza umba kuhiga jivinu kwa wacha tuwa mitahe lero tuwa mutahe ba represente migambi yao tuka jiga matuka makotisa so chanye tuka wano wa shoku ifasha kwa hiyo mitahe, tukagira suizi, tukadola asa mitahe kwa hiyo mtetati ya mbele ni tukasame hengu kwa na wanu suwamana na wanu mdoza kwa tulazi na njechane ni magugwa tuwa tukwa tuwa kuliza atia kuliza na hawa razu za uke hama mwenyuma yore yon chatu kutatika tumuhi deni tuseme ya kutukia yiko mdoza ribangi kwa sesem ya dati na unye wae kutufasha kwa kundo tuguri na makonti ya gusa na kiwa zo zako hotele na wanyeni uruwa nito ni kimechiza chane kwa migambi ya mika doza niko nchono hausa uje buka jivyo hose mga u ukiye buke tukumadukura ukiye chibu da church kibuka most of big changes mba ni ukiye nyene ama kwenye ama impact ukwani kwa gari kama nukundi uje 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 u utakoresha ubwo twa dufite ukibuke nyene umwe umwe twamumutaye umwe twamwigisha ko nyene turose format kike kwa kwa twakina ba mama batatu muze mugende mwirige ba ntana kwa tubarihisha nuko twa turakora rero twa twa kadoza bo turi imbere bakagira dikasi bakagira tinde nta bakaba boss bakaba boss gafasha abana babo ko tube itunda gufasha abana imyaka itanu yose oya tuzo yuko twafasha tukageza ahantu maze ababyeyi babo bamaze gufata umurongo bagaca babafasha bakabagumana ko nabo babyaye nibo babyeyi banabo tuzofata amahasuzo mbitu bwa mbere
ego Arthur Mugisha umuyobozi wa YBSP turabashimiye cyane ku kanya mufashe kuganira n'ijwi rya Amerika tugiye kubandanya kuganira nawe mu ishami ryanyu kugira ngo twumve ibindi cyane cyane byerekeye Sunday Meals urakoze cyane
murakoze namwe
YBSP ni runani ruhurikiye mu gwaruka wiyemeje gufasha abana bo mu ibarabara
muri iyo ntumbero YBSP irasuye gutera kamo gufasha Uburundi bw'ejo gusohoka mu ibarabara kugira bagire icyo bimariye ejo jewe nawe turazi kamara ko guca ku ishuri n'inyungu bizanira igihugu
wowe ufite umutima wo gufasha watawe n'akamaro k'ishuri tuje hamwe turonde ibikoresho by'abana
dushyigikiranire guterera aho umwe wese ageza kuko umwana wo mu ibarabara ni umwana nk'abandi
umwoza ni nguvu
kakaeli wawurungurira kagafana wawuruma uno munsi ne kugahinduramo uniforme cyane kanye sorori kaye sorora uniforme hari ikibazo
nanze na passive
twese tujye ku ishuri
sorora uniforme
mwasi umwe
ishuri ni kiyomara kuri twese
small step big changes
urukundo rumwe
Imana rea aba narifise umwana twa Sabrina yahora bya mwibarabara ariko nti byari bineze yuko umwana wanje bya mwibarabara ndashima Imana yankuri umwana mwibarabara nkabashimiye nishira hamwe cyamufashije cyane akaronka makaye Imana ibahezagire tukaba duteye akamo kugira ngo abantu badufashe kugira ngo abana bacu baronke agakaye ama isakosi tani forome murakoze imari bahezagire
ndabaramukije mwese nitwa Tisenk Fanuela ndo mumambe wa YBSP iyi akabari sorori kaye kaciye mu edition mbandije gushimira abantu mwese madufashije mu imyaka itatu iheze hama nkabanongeye ndabahamagara n'abandi mwese muze dufashe aba bana basubire ku ishuri iyo cupa wonyoye canke iyo sahani wosoroye muze dusororere amakaye aba bana ibikoresho zabo basubire ku ishuri fasha nawe warafashije
Chakoshi.
Uniforme.
Amakai.
Ikaramu.
Creo latte gomme.
Ibirato.
Radio, ich bin ja Amerika. Ja, bye. Ich bin so chachu. Radio. Yabaye isubizo cyacu mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika
yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo tabangura unyaki maze isamirana ikize gusa nijyo byayiranze nibiri mbere nanyeka yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
ya nirike muri gisha barundi babo Janes
Aprice
igice cya kabiri cy'iki kiganiro tugiye kuganira n'umushingwa bikorwa w'uyu mugambi Sunday Meal akaba ari Christelle Irankunda turaganira kandi n'uheruka kuba umugira neza muri uwo munsi w'ukugerageza gufasha abana rimwe mu ndwi ku munsi wa Mungu abaye umugira neza muri indwi iheze yabaye umugira neza muri indwi turangije ku munsi wa Mungu ni Elsa Niyongabo akaba aherereye mu gihugu cya Canada reka duhere twumva muri make byinshi byerekeye Sunday Meal wo mugambi Christelle kaze neza mu kiganiro muri isanga urakoze gufata akanya ko kuganira natwe
nakoze namwe
uwo munsi wa Sunday Meal gisata kigira gatatu cishira hamwe ryanyu harimo nkuko twabyumvise Arthur yabivuze harimo kwigisha abana gufasha abavyeyi baba bakenyezi hamakaba na Sunday Meal Sunday Meal yoyo ipanze gute itunganijwe gute muri make
okay Sunday Meal ni igikogwa ni guhana nabo bana bana umikora tuga akabariho mwanya kwa turonse indwi yose bihezwe ari ku mashure bamwe biga abandi batiga donc no twaduhuye nabo kugira tumenye mbega indwi yagenze gute bahuye n'ibibazo ibihe hamwe washama kibera kwite la matutina istaha ni dia 14h30 hama uko ibitunganijwe naho ni mu bice bitatu abana barashika bakatukabakira twabateguye litem tubigisha kuko umwana ari abakiri muto yebakene kuzariga uta uramwigisha n'imikaye n'isuku bidwa bitandukanye ndabiva nuko twabiteguye hama kuko haba hepuri yose tudahura nabo turashishamo nk'udukino tukino hamariho tuza gatatu aca haza gupartaja ivyo bifungurwa tuba twaronse uwo munsi mugabo haniniya Sunday Meal ni guhwana n'abana bahoze bitigwa ibarabara ariko twasubije ku mashure kugira tumenye tugumiza ko akaboko turabati mbere abana twakura nibarabara ubutwashize ku ishure indwi yose bariga bigenda gute ni naho kwa mungu twashizeho kugira tube turamenya ati uyu mwana yaro yagize ikibazo iki n'iki tumufasha gute kugira ntacaheberamo
Kuri uwo munsi nyine muba muronse akanya ko kuganira nabo ko kubonana nabo mugasangira zimwe mu nyigisho mubaha ako kajyo muba muronse ni nk'izi
dushaka kwigisha nko ku isuku dushaka kwigisha ingene imyifato ibereye mu mashure kugira abazovemo ikintu kizima tukabereka uburorero bw'abantu bize tukabika nk'ururero nk'abatwebwe ati twe bakuru banyu twarize turabandanya twiga namwe ni muhebe ibiye mukurikize impano tuza turabaha mu mbizi ababyeyi hama no muri ibi bihe hari ikiyeri cyiza tubabwiye ati mugifata ukunuku kugira ntimuzandure biba bivana n'ibyo tuba dufite mugabo hanini yadushimikira ku ndero tukabereka ko ataciza kiri nko mu ibarabara nko mu ki donc tugerageza kubereka inzira irashe tubicishije no mu bukino byose
akanya muba mufise muri kumwe kaba kangana gute
nubwo ko ari nk'amasaha abiri n'inusu kuko bashika saa sita hama bagataha saa munani na nusu
iyo muronse ako kanya ko kwicara mukabaganiriza muba munakumburanye babaganiriza iki cyane cyane kiba kiri ku mutima kiba kiri mu miryango ikiguma kigaruka mbakunda kubaganiriza ni nk'iki
barashobora bamwe barashobora kutubwira ko hari mu batangiye ku ishure kubera imvu zitandukanye bashobora kuba baragwaye cyangwa bakavuga ati ese sinagiye ku ishure kubera umubyeyi wanjye yari agwaye cyangwa njyewe narabuze ikaye umwigisha arambwira ko nasubirayo kuko biba byabaye mu ndwi akatubwira ati ko afite nk'ibibazo nk'ibihari usanga bimugora akatubwira ko adatahura neza ibyo bari kubariga ni naho twe rero izo ngorane zose tuca turaba ati bimeze ukuntu kunuka abana bafite ibibazo cyane mu mashure hari umugwi ujeje kugenda kuraba ku mashure hama tukaraba izo informasiyo mutweze tukaraba icyo dukora ngabo haniniya ibyo batubwiye baratubwira ko bize abandi ko batagiye ku mashure kera indwara abandi ko batashe badafungura umva ubuzima kurya butandukanye niko n'abana bakubwira ibintu bitandukanye ubwo turagerageza kubaba hafi
reka mpindukire gato nganire na Elsa Josepha Niyongabo nawe nyine yabaye umwe mu bagira neza bashoboye guseruka bakemera gufasha icyo gikorwa gihambaye mugira buri munsi wa Mungu Elsa kaze neza nawe mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane ukamire yego
Elsa ahantu ngegata ngegata Elsa none wewe icyumviro cyo cyakujemo gute kugira ngo usabe kuja ku rutonde rw'abagira neza bafasha kugira aba bana bantabona ikora bashobora kuronka umunsi ubanezera wo guhura nabo n'abasanzwe babafasha cyakujemo gute wamenye gute iki gikorwa
ego namenye YBSP nibikorwa bakora kugabagenzi twariko turayaga ku kintu cerekeye abantu bafasha abana bace baranyiganira ibikorwa byiza YBSP ikora kwa Mungu sindahishikira ndabikunda nguma ndabikurikirana ndetse ndasaba no kuja muri bo gushaka gufasha no gutanga byamye biri muri kamere kanje niko novuga narabona ingene abana baryoherwa banezerwa bari kumwe n'abandi tukabaha kamwe mwe bakumva baguwe neza tukabibagiza ibibazo bafise muhiri wabo nandi tenshira mu mutima yuko ndose uburyo nzobikora nkabaha ako kanya keza ko kuyaga kunezerwa kuba Mungu nawe kaba ari gato kubona akamwema mu maso y'uwundi bisumba akamwema mu maso y'umwana byatanga umunezero
uvuze ko wacyoye kuronka akajyo ko kwishikira urabona uko uwo munsi wa Sunday meal ugenda ni navyo byagutumye wumva ugize uwo mutima gufasha icyo gihe wari wagende mu Burundi wari ko twumva ko uba muri Canada wari wagende mu Burundi aricyo kikujanye canke wari giye gutembera mu Burundi kuramukanya n'imiryango
nagiye gutembera mu Burundi kuramukanya n'umuryango ndabifikiramo ndahashika ndumva merewe neza nandi ndumva yuko c'est dans une famille mon muryango
eko nibyaba atacho biku bigutwaye imyaka yawe yo bari ingahe kuko twumva umengo uracari muto umutima ufise kumbure ushobora gutera intege abandi mungana kumbura afise ibyumviro bisananuye
jewe imyaka
20 imyaka 20 gusa
ego
ni imyaka mika ariko ni na myinshi ariko dushatse kuvuga yuko nabakiri bato bafise uko kwitanga ko kugira umutima wo gufasha cyane cyane abakiri bato baba mu mahanga turakunze kubona muri imisi abakiri bato basubira mu gihugu cyabibarutse igihugu cyibarutse abavyeyi babo bagatangura gufasha mu buryo butandukanye niko biri ngaho muri Canada mu bagenzi bawe ukunze kugenderamo
ego niko biri turaja hamwe tugashyira hamwe uburyo buke dufise tugira dushobore gufasha imigwi itandukanye yo mu Burundi hama duteze imbere igihugu cacu kuko naco kirakeneye kuja mu bindi bihugu biteye imbere kandi guteza imbere igihugu cacu bitangurira mu gufasha abo nyene abo bana bakiri bato
Ngaruke gato kuri Christella Christella abagira neza murabaronka nariko mvugana na Christian mvugana na Arthur yavuze ko kenshi mukunze kwitura abagenzi ababanyi n'imiryango kugira ngo ibafashe muri ibi bikogwa mumazemo imyaka itari mike abagira neza biroroshe kubaronka
abagira neza biroroshe kandi bitoroshe ati gute kwera nibaza ko biratugora kuko si bose babitahura nkuko Elsa ko arabivuga we barabitahura n'abadashaka kubitahura hariho n'ababibona ku bagenzi bakaza kutwironderera kuko yumva ashaka gufasha hari abo twitura bakadufasha bakanadushikira aho tudashobora gushika hariho nabo n'abadashoka batwemerera mugabo abamenye igihugu cyacu baragikunda bagaheza bakagishigikira ego
rakoze cyane kuri rero Sandemire turumva yuko abana barahura bakanezerwa bagafungurirwa bagahabwa n'inyigisho ariko no kuyindi minsi naho nyene murahura nabo mukaganira nabo reka twumve zimwe mu ntahe bamwe mu bana mufasha batanga n'abashobora kuzumva nyinshi zirahari ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook yanyu Youth Building in Synergy to end poverty reka rero twumve zimwe mu ntahe abana bashikiriza muri cyo gikorwa cyanyu murimo
baramukije amahoro y'Imana mwese mukumuranyumva nitwa Shimira Imana Pascal nkaba niga mu mwaka wa gatatu ubu nkaca ngenda mu mwaka wa kane nkaba ndababyiye barabara nari nzi ko nifasha ariko naca inakamaro kayo narahuye na YBS yaramfashije mu bibazo byose byo ku ishuri yaramaye amakaye yaramaye inifomu yaramaye keyo yaramaye na gome ndabashimira nk'uko ibyo byose mwamfashije nkaba neya kamu muri uyu mwaka mwongere mudufashe tuje ku ishure twige neza nk'abandi bana murakoze Imana ibahezagire
ndabaramukije amahoro y'Imana nitwa Uwimana Divine niga mu kinama kuri Saint Famille mwaka wa gatatu ngiye mwaka wa kane nabaye wa cumi na kane ngiye mu mwaka wa kane narishaka msorore ikaye ibike ishagoshi birato na kreyo na gome n'ikaramu
baramukije nitwa Itangishaka Evariste na niga mwaka kandi ugiye mwaka gatanu naramenye nabaye windwi mama wa YBSP yarana ndi mu barabara butumaranye imyaka ine ubukeranye itaho ndafise ndoto arafise ndoto atwese amutse afise ndoto dufashe muri Chicago natwe dutafashe abandi murakoze
birumvikana cyane ko ari gikorwa gihambaye kandi giteye igomwe ko namushobora gufasha mugakora ku mitima y'abana bakiri bato. Christella, ni gikorwa gihezagiwe, gikorwa gihezagiwe, wewe umaze imyaka itari mike ugikoreramwo, wumva gute iyo mushoboye kuronka akajyo ko kuganira nabo bana ukabona n'ivyo uri kurabafasha aho biko birashika?
Nibaza ko ikintu cy'agaciro kuko urashobora kugirira neza umuntu hama ukabona ko aratera imbere nawe biragutera intege. Rero abo bana tumarana uwa Mungu turi kumwe, ukabona yuko ariko arakura ariko aramenya byinshi kuva muguye, ukumva nawe ati yagutera intege kubandanya umufasha. Ukabona nk'umwaka wezere mu wa gatatu agiye mu wa kane waramufashije mu ntege nke ziwe akabandanya, ukaca ubona nyine kumenga utegerwa kubandanya kumufasha kugira uzobona agere aho yigeza. Nawe natwo ari ibintu bitunezera kandi bidutera intege.
Esa, nawe wumvise gute kumbura ushobora kuba waranaronse amafoto, waranaronse n'amaudio y'ukuntu byari bimeze ku munsi wa Mungu aho waba umugira neza washoboye gushikana imfashanyo kugira ngo bashobore kuronka uwo munsi? Wumvise gute?
Narumvise kamwe karenzi kubera baciye bantelefona barangira video call, turavugana n'abana ndababona, yari umunezero ntovu inkuri sinari bwa wumve mu buzima bwanjye. Kuba ndarumva nakoze ikintu cyiza, nkabona yuko abana banezerewe kandi ndetse n'ababaherekeje abariko barabafasha mu munezero nabone baranezerewe. Donc yari umwanya mwiza cyane.
Byumvikana ko ushobora kuzosubira ukagaruka ukaba umugira neza canke ugahamagarira n'abandi kuzoba bagira neza
cyane rwose vuba.
None nko kuri wewe ga Elsa, ubona habuze iki kugira abantu bo mu mahanga cyane cyane ko benshi baguwe neza baronka umugisha yuko gutera imbere mu buzima kurusha kumbure na bamwe bashobora kuba bari mu gihugu hagati cyane cyane, ubona habuze iki kugira ngo bitange kurusha ibyo basanzwe bakora kuko benshi barafasha, ariko ubona habuze iki kugira ngo byongerekane?
Dicho mbona kicoba kibuze ni ugushaka, hariho ugushaka gukora icyo gikorwa cyane uri mu mahanga ufite ibintu byinshi ukora ukabona umengo muri uwo mwanya sico kiri prioritaire. Ariko ndinovuga yuko kubwanje novuga yuko c'est prioritaire kuko twama twegeza kugira comparaison y'ibihugu tubayemwo n'igihugu cacu. Kandi igihugu tubayemwo ni cyiza kubera tuyikorere turakora kugira gishikaho kigeze, turakora rwose tukajya mu ma activite communautaire tukaba benevole tuga sponsoriza nyine tugatanga amahera. Ariko mu gihugu cacu twama tubona yuko tumatubona le côté négatif. Donc novuga yuko abantu tubaye hanze tubona le côté négatif plus que positif mu gihugu cacu, icyo nacyo ni ikintu cyo guhindura en plus y'ugushaka.
Urakoze cyane Christella. Hoho, ntiwoba wiyumvira yuko canke na bamwe baravyumvira koko yuko abantu mu mahanga bashobora kuba bibaza yuko amahera make adashobora gushika kure, kumbure bakavuga ati amadorari 200, amadorari 50 ntacazomara n'ubundi ni make, ico co bari kimwe mu bituma kumbure badafasha cyane nkuko bofashije kuko bimwe bishobora kuba bidafata uburyo bwinshi cyane gose ugereranyije n'uburyo abantu bo mu mahanga bakoresha?
Je kwije kandi nibaza yuko hari ukutarunka information abantu usanga nkuko interview yabimenye akatwegera akabona ko atari amahera menshi akifatanya natwe. Ego abo bandi rero usanga batarabimenya kuko babimenye bakumva uburyo bisaba samahera menshi gose kandi hari abantu umwe umuntu umwe atanze ayo make undi agatanga make utusanga yagwiriye kandi uretse yuko nayo vandola ushobora gusanga bibaza ko amahera make ashite ibyo bari ashobora kuba amahera menshi kuko ndetse y'umwana yiba iri hejuru cyane rwose tuyarose nayo makeyi akura ikindi hama babaye benshi usanga amahera abaye menshi nibaza ko haniniya hariho utaba bamenya icyo gikorwa
abariko baratwumva ko umburi bashobora kuba bariko baribaza ati mbega Sunday meal kugira ngo umuntu abe umugiraneza wa Sunday meal bisaba amafaranga angahe bigenda gute Sunday meal ibitunganije gute kugira ngo umuntu ashoboye kuyifata mu minwe nk'uko Elsa yabigize agafasha
Sunday meal uburyo butatu ariho Sunday meal itwa inkwikwizina rya Sunday meal stamps ariyo no itwara imyiteguro yose itwara amahera 50,000 hariho n'indi yitwa Sunday meal special ya 380,000 hariho n'iyitwa mega Sunday meal ya 550,000 rero ingene ibintu jambaza kuzitandukanya ni gute uko amahera atandukanye ni naho activity iba ibishaka gusa mugabo no konta niba ari imwe kuko urumva uta 550,000 na 780,000 mugabo nk'uzi kuko kiragenda neza bivana n'uwo muntu yadufashije uwo munsi n'uburyo bw'ibanki biravana kuko tubitegura
Ego Elsa Josepha yabaye akarorero keza cyane ni nayo mpamvu twiyumviriye kumutumira muri iki kiganiro kugira ngo atange akarorero ku bandi bigeme bagenzi biwe n'abakenyezi kumbure mu gihugu no mu mahanga Elsa Josepha yabaye umugiraneza wa Sunday mega Sunday meal kuvuga ko yashikanye ayo mafaranga arenga ku 500,000 by'amarundi Elsa tugire nk'amafaranga y'amadolari nangahe kubatwumva baba mu mahanga washobe kwegeranya kugira ngo icyo gikorwa kibe bamwe bashobora kuvuga ati ni make cyane abandi bakavuga ati na mahera atari make wewe washobe kuyegeranya gute mu yungika yarangahe
c'est une chose qui gagne $175 canadiens donc
ni ukuvuga wakoresheje amafaranga angana n'amadolari 175 ayo akaba angana $500,000 by'amarundi byashoboye gukora ibintu bihambaye ku munsi wa Mungu abana bararyoherwa abana barahura barigina Christelle atubwira ingene byari bimeze uwo munsi wahijya ejo abana bari bafise umunezero wo kuronka mega Sunday meal
abana bari banezerewe abana baranezerewe twarabigishije turabaha umwanya w'ubutamba barakina ubukino hari n'imikino basigaye bakunda twarabahaye umwanya umwana kugira yisanzure hama bareza barafungura ibyo kurya byari biteze neza kuko n'amahera ntiyari makeyi barafungura baranywa ifana baratamba urumva
bitandukanye n'izindi Sunday meal tubwira bimwe mu byo bafunguye muri mega Sunday meal bitandukanye n'izindi Sunday kumbere nazo nyine nk'uko babivuze biba byagenze neza ariko nko muri mega Sunday baba baronse utuntu nk'utu
muri mega Sunday meal barafungura ipirawo barafungura ubushaza barafungura inyama barafungura n'isombe babivana na meni twebwe twatanze barafungura banywa n'ifana muri spesiyali bitandukanye banywa ifana yonyine muri mega kuko muri spesiyali na spesiyali ni banywa ji haba muri spesiyali naho barafungura gusa ntibazi icyo banywa kugira ngo uwa mungu uheze wabaye isasanzika isa zagenze neza ni mega abana babagiye
kumva Elsa birumvikana warabagiriye umunsi mukuru w'ipirawo aho nanje nibaza ko nokwitabira uwo munsi mukuru none ga Christella ibyo kujya biryoshe nk'ibyo kandi birimo ingaburo biba byatetswe hehe mwa mwabiteguye mwebwe nyene canke murabigura biba byagenze gute
ni tubigura ni sasi y'abantu si restaurant y'utuza ni ahubwo ni muri twebwe nyine twayungunganije ingene kuwa mungu twokwama tukonka umuntu adutekera ni umumombo muri twebwe asanzwe akora ibyo bintu
Elsa akajambo wumva woha abantu bari mu mahanga ikintu woshimika ko iri kurababwira ibijanye na Sunday meals ubabwira iki
jewe no bwira no batirindeke uko Christelle yabivuze ni ikintu cy'agaciro kandi gufasha umwana surtout wo mu gihugu cawe cy'amavuka ni gutegura Burundi bw'ejo no kubaka igihugu cyiza ni ndetse no kwitera umunezero wenyine kubera akanyamuneza k'umwana karasumba akanyamuneza k'umuntu wese kubona ari karatwenga ukabona umwigishije kandi n'igikorwa cya YBS ni cyiza niba bigisha gusa barabakurikirana no mu buzima busanzwe ndateye intege aho bose bari mu mahanga tungana bansumba baze barafasha uko bashoboye mu buryo bafise ego
ama Christelle tuvuze kubijanye n'amashira hamwe kumbura ashobora gufasha kurusha Elsa yihaye kuzobwira abatari bake kumbura hamwe n'amashira hamwe azoza araza amashira hamwe yoyo aritabira iki gikorwa cyo gufasha Sunday meal canke nishira hamwe ryanyu muri rusange
amashira hamwe nawe nyina nadufata mu mugongo mugabo hanini ya bashamwe adufasha mu ma activite nayo abakomeye hariho nka activite mama dukora hagati mu mwaka yo mu kwindwi mu kwitani mu kwicenda itegura kurungika abana ku ishuri ni naho tudodora ku mashirahamwe atandukanye tuko turondeza ibikoresho by'abo bana baja ku ishuri baradufata mu mugongo canke no mu gutegura umunsi mukuru witwa cane Noel pour les enfants tugira mu 12 ni kuko twa dusangira n'abana benshi batari bakeye naho abo bashama kunda kudufata mu mugongo ubwo ntikibuza nuko iyo dimanche ya niba dimanche ariyo nk'ishami cyangwa yidufashije ari mu particulier mugabo cyane cyane aza ko dimanche afata nk'umuntu abagenzi nayo mashami tutari bagiye kwadufasha mu bitari bikene binini
nawe kumbura ucugira ko Christelle utubwire uburyo abagira neza abagenzi inshuti bashobora kubaronka haba ku mbuga ngurukana bumenyi canke kuri telefone duhere kuri telefone bo baronka ko nizi
barashobora kutwandikira kuri 61 229 670 canke bakatwandikira kuri Facebook canke Instagram bakoresha ayo ma reseaux sociaux
Numero ni 61 229 670. Hama kumbuga ngurukana bumenyi muri hehe amazina yanyu nayahe
kuri Facebook ari naho ariko twitwa no kuri Instagram ni YBSP ni haba ni Greek BSP YBSP ari mu funyafunyo Instagram tuliko na Facebook bashobora batwandikira
ego aho none ibikorwa bibera aga Christelle ni hehe kugira ngo kumbura abantu bazi abari Bujumbura babibone babone ko ari koko vyo mu bikora buri wa Mungu bifatanye namwe biba bibera hehe ku munsi wa Mungu
ku munsi wa Mungu ni misi yose Stella matutina isahani ni saa sita gushika saa munani na nusu ntiduhindure ikibanza gushika ubu turacaye muri Stella matutina umuntu aje muri ayo masaha canke nayo zose hindi aradusanga
Hama Elsa, wewe urifuza kuzosubira mu Burundi ugakora icyo gikorwa, kumbure hari abagenzi bawe ubuhamagarira kuzoguherekeza, uravyiyumvira?
Ego turavyumvira gose. Muri juillet mu kwindwi tuzosubirayo nzanye n'abagenzi banje tubana hano muri Canada gukora igikorwa kindi ciza, twongere ko n'uburyo bwira dufashe abana mu bikoresho byo gusubira ku ishuri muri September.
Muzoca kwifatanya n'iri shirahamwe cyangwa ikumbire n'andi mashirahamwe nayo nyine?
N'iryo shirahamwe n'andi mashirahamwe bishobotse. Ego.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 98 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Kristera dusozera akajambo ka nyuma washikiriza inshuti, ababanyi, abagenzi n'ababa mu mahanga, muvuga mute muri make muri iki gikorwa kidasanzwe mumaze mw'imyaka gikorwa mwihaye? Ijambo ni kwawe.
Nubatumira ko buze tukifatikanya hamwe tugakora tukigisha abo bana ni bato yibanje ni bato y'umwe wese kuko ni kazoza kejo ku Burundi. Umwana umufashije nawe umutera umutima wo gushaka gufasha abandi, nibagenere ko twese tukuja hamwe nawe tuza muri twege ngo wabone akamufasha
abamugirira inama. Ikunze tukaja hamwe tugashika ku ntego. Amaduhereza nawe Elsa Josepha, ubwira abatwumva akazina kawe aho uherereye, kumbure na telefone bokuronka ko canke ku mbuga ngurukana bumenyi wakoze igikorwa gihambaye. Hari abantu bashobora kuba biyumvira kwifatanya nawe, kumbure gukora ikindi gikorwa canke kuzojana nawe mu kwezi kw'indwi aho uzosubira mu Burundi, bokuronka gute?
Ego jeni twa Elsa Josepha Nyongabo no ku mbuga ngurukana bumenyi niko nitwa. Numero de telefone zanjye ni 613-240-9304. Abamba muri Canada muri Ottawa.
Iyo nimero ya Elsa mu Kirundi turayibasubiriramwo: 6-1-3-4-0-9-3-0-4. Yasubiramo: 6-1-3-4-0-9-3-0-4. Akaba bahamagarira mwese kwifatanya n'iki gikorwa cha Sunday Meal, aheruka gukora igikorwa cyiza cyo kuba umugira neza wa Sunday Mega Meal. Nongera ndabashimire cyane ku kanya mwafashe aho muri ko murakora iki gikorwa gihambaye cyo gufasha ugwaruka akaba ari ukazoza k'igihugu cy'u Burundi. Nongere nshimire umuyobozi w'ishyirahamwe ryanyu Arthur Mugisha kubona naye afashe akanya ko kuganira natwe.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.